Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi kugena kereza rya munani ntwara nte mwaka wa 2022 kaze ni rwanyu mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe. Amakuru y'uno munsi ashimikiye ku ngingo nguru nguru zikurikira. Umukenyezi w'umurundi kazi aracaturatura haba mu kibano canke mu nzego za leta zifata ingingo bishikirizwa na Maitre Immaculee Runja arongoye ishyirahamwe ry'abigeme n'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano. Ni mu gihe amakungu ahimbaza uwa munani ntwara nte uko umwaka utashe umunsi wahariwe agateka k'umukenyezi ku isi. Uko guturatura muraza gukurikira kandi no ku bakenyezi bari makambi y'impunzi z'abarundi. Amezi 11 y'agashiruka bute niyo abakozi bo mu bitaro bitandukanye bishutse ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ko bakoreye mu isekeza ryo kugwanya ikiza cya COVID-19. Amakuru ava muri abo bakozi avuga ko ubushikiranganji bwari bwemeye kubaha amezi 6 ariko nayo nyine nta nyishu barayaronkera. Nayo ubutare bwa Nikere y'umusongati ni bugisubiriye kwimbugwa n'ishyirahamwe Burundi Musongati Mining ryari rimaze imyaka 8 rucukura aho mu ntara ya Rutana. Itegeko ry'umukuru w'igihugu rikaba ariryo riherutse guhagarika ayo masezerano. Ido nido ni mukanya ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragaritse amasezerano yo gucukura ubutare bwa Nikeli Musongati ibikorwa byakogwa n'ishyirahamwe Burundi Musongati Mining. Iyo ngingo ikaba iri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryasohotse kuwa 3 ntwara nte uno mwaka. Ayo masezerano yo gucukura ubutare yari yatanguye mu kwezi kwa 6 umwaka wa 2014. Muri iryo shyirahamwe leta y'u Burundi ikaba yari ifite umutari w'ibice 15%, nayo Burundi Musongati Mining ifite 85%. Amasezerano akaba yari ayo kuyimba ubwo butare bwa Nikeli mu myaka 25. Tubutse ko n'inama nshikiranganji yari yakoranye mu kwezi kwa 10 umwaka uheze yari yemeje ingingo yo guhagarika ayo masezerano yo gucukura Nikeli Musongati. Leta y'u Burundi ikaba yababazwa n'uko iryo shyirahamwe ritubahirije ibyari mu masezerano harimwo no kudatanguza ibikorwa nyezina. U Burundi bwifatikanije n'amakungu kuri uyu wa munani ntwara umwaka wa 2022 mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe umukenyezi. Kubwo umushikiranganji ajejwe iterambere ridakumira Emerde Sarushimike, icivugo c'uno mwaka gihamagarira abakenyezi kuba inkingi mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. Kurikira
uyo munsi wahakaryo keza amareta yo kwisi byose kwirimbura ku ntambwe ashitseko mu guteza imbere umukenyezi haba mu mibano muri politike ndetse no mu butunzi. Kaba ari nakaryo keza ko kwiha irindi hangiro ryo gushyira mu ngiro amategeko, amasezerano n'imigambi bijanye no guteza imbere umukenyezi. Ku bakenyezi naho nakajyo ko guterereza amaso inyuma ngo barabire hamwe uruhara rwabo mu iterambere ry'imiryango n'iry'ibihugu byabo. Uno mwaka uyu munsi tuhimbaje twisunze icivo kivuga kiti umukenyezi aje imbere mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. Kino civugo chatowe mu ntumbero yo gushishikariza abakenyezi kwitanga gusumba uko bahora mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije. Bikaba nkako iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije ntirishoboka mu gihe igice kinini cy'abakorera muri ibyo bisata batari mu kibanza kibabereye.
Ibirori byo guhimbaza uwo munsi mukuru ku rwego rw'igihugu bikaba byabereye mu ntara ya Rumonge. Ikumira ry'abakenyezi b'abarundikazi riracibonekeza mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu ufatiye ku bibanza baronswa mu nzego zifata ingingo. uko niko umuhari w'abigeme n'abakenyezi ubinegura ni mu itangazo umuhari wasohoye kuri wa 8/4 umwaka wa 2022 mushingwa manza imakire hunja arongoye MFPPS yerekana iryo kumenyirwa afatiye kutagira itegeko yerekana ingene abakenyezi batorani wabo agasaba leta gushyiraho umugambi wo guhimiriza abanyagihugu kugira ngo iryo kumira rikorerwe abakenyezi rihagarare
nubwo igihugu cy'u Burundi cyateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu yerekeye gukingira agateka kazi na muntu mu gihugu eka kongera igatora n'amategeko y'igihugu avyemeza ikiboneka nuko ukungana imbere y'amategeko hamwe n'agateka k'abarundi bitarashikwako ikumirwa ry'abakenyezi kuvyerekeye uburenganzira bwabo buracyariho mu bice byose by'ubuzima bw'igihugu na cyane cyane ukutangana mu bijyanye iterambere mu gihugu akarerero twotanga ni nk'ubikubijyanye iterambere rusange mu gihugu nubwo u Burundi busanzwe bufise umugambi wanditse mu bitabo bwerekeye iterambere ry'igihugu ukungana kw'abarundi bose imbere y'amategeko nk'uko twabivuze ntiturabishikako akarorero twotanga ni nko gutorana ku rugero rumwe hagati y'abene mugabo umwe umuhungu n'umwigeme ntibatorana kumwe ntibararonka n'uburenganzira bwo gutorana kumwe ku bavyeyi babibarutse ibyo bigatuma rero umukenyezi akumirwa kubijyanye gushikira uburyo bwo kwiteza imbere mbere ntanagire n'uruhara rukomeye rugaragara mu iterambere ry'igihugu cyiwe
kuri itariki ya 8/4 kabaye ndetse akaje ku barundi kazi baba makambi y'impunzi yo muri aka karere ko kwerekana ko n'ubagateka kabo kabandanya gaho nyangwa ugushurashutwa kubaho mu bwoba guhagarikwa no kwimwa uburenganzira bwo kurondera ibyo bishaho imiryango ni zimwe mu ngorane zugarije abakenyezi makambi amwamwe y'impunzi umviriza abavuganye na radio Inzamba agateka kawe
ushitse twebwe impunzi zo muri Tanzania turi mu ngorane zidasanzwe bahamye batemagurira ibitoki bari bateye utugori aho twabaratemaguye twasahirije mu muryango aho ugize ngo uragiye gusenga tukwi inyuma y'inkambi bagufatirayo ku ngupfu umugabo ugize ngo waritaye na waragiye wewe rero nubwo ubona kwitwa baricwa ahanyine turi mu ntuntu n'agahinda kuko turabisha tugaburira abantu
ushitse mu gihe mu nkambi ya Mahama babaye mu buzima budasanzwe ndetse no mu byiciro bitandukanye aho hari imiryango igomba kwimenya mu bijyanye no gufungura umugore rero agomba gufashanya n'umugabo kugira ngo abana babone icyo bashira munsi y'iryinyo mu kuja guca ingero hanze y'inkambi ndetse ikunyugwa n'uko ibiciro by'ibyo kurya byaduze
agateka k'umukenyezi kandi nikifashe neza na gato kuko turahohoterwa cyane mu bikorwa byacu bya misi yose nkuko tuzi ko umukenyezi ari we nkingi y'umuryango amikoro ni make cyane abenshi baraharikwa bagaturubikwa n'abagabo babo niyo nkuko tumaze kuja nyuma y'ikambi tugiye kurondera udukwi two kwa gutunga umuryango turafatwa ku ngufu yabimenyekanye naho bica bituma tubana nabi nabo twubakanye kandi no mu kibano nyene
mbereye kuri jewe umenga ugateka kibanje karubahirijwe nk'umukenyezi sindabona konshi nyijwe paske ndi umukenyezi ariko harimo ibintu umuntu ashobora kubura ahanini nk'ahandi kubera ndi mpunzi sindabona ko ari kubera ndi umukenyezi
ushitse abakenyezi batari bake b'abarundikazi bari mu bibazo byinshi bibageramiye muri abo ndimwe kuko ndi mpunzi murumva ko biba bitoroshe na gato kuba muri ubwo buzima bw'ubuhunzi na cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme
turabandanya n'ibijyanye n'uno munsi nyene barasaba bashimitse umukuru w'igihugu cya Tanzania gukoresha ububasha afise agahagarika amabi avanze n'ubwicanyi bikorerwa impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu arongoye kuva mu 2015 ibyo n'ibiri mu ikete ry'umuhari w'abakenyezi bahurikiye mu mugambwe MSD bandikiye kuri uyu wa kabiri umukuru w'igihugu cya Tanzania umupfasoni Samia Suluhu Hassan umwe mu bakenyezi bo muri uwo muhari ahamagarira uwarongoye Tanzania kwerekana uruhara rwiwe nk'umukenyezi mu gukingira agateka k'impunzi z'abarundi zidasiba gukorerwa mabi n'abo arongoye. Dukurikire Jeanne Sindabokoka.
Twebwe inzira bubwungeza MSD twifuje kwibutsa umukuru w'igihugu ca Tanzania umupfasoni Samia Suluhu ubuzima bubi abarundi bene wacu babayemwo. Nkuko mubizi, impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu zahunze ihonyangwa ry'amasezerano ya Arusha itotezwa n'ubwicanyi bw'intwaro ya CNDD FDD. Ariko iyo bahungiye aho gukingirwa imbonera kure n'abakorera iperereza y'i Burundi barinjira mu makambi bakanyuruza inzira karenganyo bakazitwara i Burundi ku nguvu zikicwa. Twasabye rero umupfasoni umukuru w'igihugu Samia Suluhu kuri uyu munsi wa pfasoni ko yobuza ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu z'izo mpunzi. Ikindi twamusabye nuko yokoresha ubushobozi bwiwe kugira leta ya CNDD FDD yemere ibiganiro birimwo bose kugira haze haboneke amahoro arama i Burundi biciye mu matora adakumira kandi atibwa. Turizeye ko azokumva akamo n'umubabaro w'abakenyezi n'abavyeyi nkawe akagarukira impunzi nk'umupfasoni umukuru w'igihugu arangwa n'ubuntu.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Aka ni akamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Turabandanya amakuru twabateguriye kuri Radio Inzamba agateka kawe. Abakozi bo mu bitaro bitandukanye bakoze mu isekeza ryo kugwanya ikintu cya COVID-19 basaba kuronswa ibirarane vy'agashiru kabute n'akavuna mustase vy'amezi 11 baheraniwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Abo gashiru kabute kari kategekanijwe n'iteko nshikiranganji ariko bavuye basabwa kwandika basaba amezi 6 gusa ariko nayo nyene bararindiriye amaso ahera mu nzira. Ni inkuru twateguriwe na Beni Axela Kana.
Abo bakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu bakorera ku masite 4 ariyo Kamenge, Source du Nil, Kanyosha na Aéroport. Aho hose bakora ijoro n'umutaga nk'uko abakozi abo kazi babivuga. Abo bakozi bakaba bari abavuye mu kigo YNSP no mu bitaro bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura bagitanguza isekeza ryo kugwanya ikiza ca COVID-19 ubushikiranganji bw'amagara y'abantu biciye mu itegeko nshikiranganji bwari bwabemereye agashiru kabute kangana 200,000 kuko ukwezi gutashe.
Juru e nui itege kujya minister ordonance ministerieri da hari ora muri 2021 basuri se ameza satu sistan mir kamwe twaga satu uheri chodinje gushi kubu nahera nari mutraro nka aya mahera desan mir to sekter parmo nari sayu kraya ma nayo bufura uri kuri tere gushi ka igisaha na traro nka baratubwiye mu kwezi kw'icumi ati deklare simwa nasi abaye gustani no sta va subire io pagare e muri finanze muri panni se va finanze la qua sarà io ecco a cosa se lo cavo se qua correle la ministra della sanità ya ora fatte adesso anda con tre e adesso la camicade hai mai tu cagno io ni vai a dove
ho ma cosa mo gisata cha magara y'abantu basaba ko babwizwa kuri uko ibintu byifashe aho kubicira ku nzira
ubuteke amezi 11 ako gashira ko butaka tabone watubwiza kuri iordonate ministeriere nimba yarara rusubira bene yindi yuko afa ko gashira ko abo watubira bati bene zo kuno kuno ko batagira ko bari rumwitse twaza muri finance tukabana bavuga ngo nake ntibarabona twabuze ayo dukira nayo tumi twari tanze turakora mugabo ako gashira ko butse batwemereye tujye kahereye kugeza n'ubu Radio
Inzamba nitwashoboye kuronka kuri telefone muganga Sylvie Nzeyimana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu wagira ico ashikirije kuri iyo myidogo y'abakozi bo mu bushikiranganje ajejwe kuri aho gashiruka bute baheraniwe.
Urakoze Beni Aserakana. Ibura ry'ifumbire riguma rivugwa mu ntara zitandukanye zo Burundi, intara za Mwaro na Bururi ntizasigaye inyuma mu ibura ry'uwo mwavu. Abarimyi baho bavuga ko naho buboneka ataco ukibafasha kuko bamaze guceregwa. Abo barimyi basaba Leta y'u Burundi kumenyesha abanyagihugu aho ingorane ziri kukihinguriro rikora umwavu fomi ryoryo ridasiba kukora. Inkuru tubaza Vanessa Muyiteka.
Abo barimyi bo mu ntara za Mwaro na Bururi bari mu bandi bo mu zindi ntara bavuga ko batigeze baronswa ifumbire kandi batanze amafaranga imbere. Bavuga ko naho ifumbire bashikira ataciye bikibamarira kuko bamaze guceregwa. Umwe mu barimyi bo mu ntara ya Mwaro avuga ko Leta yari ikwiye gusigurira abarimyi igituma iyo fumbire itaboneka kandi ihinguriro fomi ridasiba gukora umwavu.
Birababaje kuko gushika ino saha ata mwavu turaronka, igihe cyo kwibaza kikaba kiragenda. Turashaka dusabe by'ukuri umushikiranganje cyangwa Leta y'u Burundi ivuge igituma uyu mwavu uri kurabura mu gihe turiho turabona fomi idasiba gukora umwavu w'ikizungu. Batubwire iyo mwavu utera uja amapeza abarimyi duhebure kuko twari twizeye yuko Leta iyica Leta vodi ko irikiradusahiza bwa bushobore kurima none tukatubona ibyo irikiradukorera ariko yaduca intege. Rero hari igihe cyo kurima kiragiye naho baduva ngo barayitanze twebe tubona yuko atarinze bajya kutumanya kuko igihe cyo kurima kiba carengaye. Igira kabiri iyo fumbire nubwo igize birabonete twe turatonda tukisanga tugiye kurondera fumbire mugatwara yuko itangwa aho kimenyane.
Reka no muri komini Vyanda mu ntara ya Bururi nta fumbire yigeze itangwa. Bavuga ko na dukeya twahora dutangwa kino gihe ntitwabonetse.
Kuko ino muri komine Vyanda kugeza muri ibintu by'imeshi nta fumbire bigeze batanga kuko umuvomisere waho gushika ubu naho umushikiranganje yari yatanze kigakiringa kuko ati iminsi mike nyuma y'indwi itazo yari amaze kuyishikanayo hari bigeze bashikanayo.
Basaba ababijijwe kubahiriza ibihe abarishe bakayironswa kare kuko iyo ije itevye atacibamarira.
Usanzwe icyo bosaba ni uko iyo umuntu yamaze gutanga inyuze y'amafaranga yiwe agatanga amafaranga yose aba asabwa igashyira ko yarengana ugasanga naho buyizana umuntu ntashaka kuyikoresha kuko imari iba yamaze kurengana. Rero nk'abarimyi ni uko iyo umuntu asanga amafaranga yiwe bose bayimuzanira kugiye kugira ngo inyuze ntabwo acibwa gutera.
Radio Inzamba twarondeye umushikiranganje w'intwaro yo hagati umutekano n'iterambere kugira ngo atubwire intambamyi zabaye nk'uko yari yatanze ikiringo cy'iminsi icumi kugira ngo abarimyi babe baronkejwe uwo mwavu. Aho icyo kiringo kimaze kurenga ku minsi ine ntitwashoboye kumuronka.
Urakenuye nawe Vanessa Muyiteka. Abasirikare b'Abarundi bari kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia baridoga ko imashini zikoreshwa mu kwatsa amatara yo kubonesha no mu guteka zitakirozwa ibitoro. Ingaruka mbi z'ubwo bukene bw'ibitoro nuko abasirikare baca batumwa gusenya inkwi zo guteka muri icyo gihugu bagasaba barongoye kubaha igitoro gikwiye. N'inkuru tubaza George Nimenya.
Abasirikare b'Abarundi bari mu gihugu cya Somalia mu karere ka Joa bavuga ko bafise muri ino minsi ubukene budasanzwe bw'igitoro gikoreshwa mu kwatsa imashine zibaha umuyankuba zikongera zigakoresha igitoro mu gutegura ibifungurwa. Bavuga ko hasigaye hatswa imashini imwe kandi hategerezwa gukoreshwa imashini zibiri. Bahabwa igitoro gikeya ugereranije n'ico bari bandikiwe nk'uko uno musirikare abidushikiriza. Zimwe mu ngaruka mbi z'uko kubura igitoro nuko abasirikare aho gukora ibikorwa byo kugarukana amahoro aho bari muri Somalia baheza bakihereza amashamba baja kurondera inkwi mu gihugu c'Ubugaragwa bagatsinya kugwa mu mitego y'abihevyi ba Al-Shabab. Basaba ababakurira gutorera umuti ico kibazo. Hadiyo Inzamba agatakawe twagerageje kurondera kuri telefone yiwe Genado Brigade Erinda Yiziga batazira muzinga arongoye kontenja ya 14 ya Misom cyo kimwe na Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare ariko ntitwashoboye kubaronka.
George Nimenya niwe aciye asozera n'amakuru twari twabateguriye. Ndabashimiye mwebwe mwese mwari mutsinda amatwi, nongera ashimira namwe mwese mwadukurikiye. Abakenyezi tubifurije umunsi mukuru mwiza nawe utaha.